Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu. Naho mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Kuri mikoro muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukijeho muri hose bahaye ikaze kuri radio yanyu.
Burundi igihugu bya Buraya bidahanaguye ibihano Burundi ufise umukono ntibazoburonka kuko natwe niho tuhagarariye.
Uwo ni vice president wa mbere w'Uburundi Gaston Sindimwo avuga ko guverinoma ishyigikiye icyemezo cyafashwe n'inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere ka Afurika Iburasirazuba yasabye ko ubumwe bw'Uburayi bugakuraho ibihano byafatiwe Burundi kandi ko bidakuweho akarere ka Afurika Iburasirazuba katazasinya amasezerano y'ubucuruzi n'umugabane w'Uburayi. Iyi hamwe n'izindi nkuru twabateguriye turazigarukaho ku buryo burambuye mu kanya ni nyuma y'amakuru hirya no hino ku isi. Mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru havugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wanjye Aloise Bigirimana. Aloise baramukanye Imana.
Twaramukanye Imana Eugenia kandi turashima aya makuru tuyahere mu yavugwa mu karere. Umuyobozi w'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icyita ku magara y'abantu OMS ku mugabane wa Afurika atangaza ko ibikorwa byo kugenzura kugira ikiza cya Ebola nticyandukire benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo biriko bigenda neza. Matsidiso Moeti yabwiye Ijwi rya Amerika ko atewe intege cyane n'umwete hamwe n'ubwira leta ya Kongo abayifasha mu gihugu n'abari hanze mu makungu babikoranye kugira bahagarike icyo kiza. OMS yashikirije ibitigiri by'abantu 29 bafashwe na Ebola, batatu yarabahitanye kuvaho igaragariye muri icyo gihugu ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane guheze. Bubaye ubugira 8 Ebola ivugwa muri Kongo kuva mu mwaka w'1976 ukaba watanguye kwibonekeza ubwa mbere mu ntara ya Bauele ni mu buraruko bushira ubuseruko hafi y'igihugu cya Repubulika ya Centrafrica. Muri Sudani abantu 5 bafuye abandi 67 barakomereka inyuma yaho ububiko bw'ibirwanisho mu gisagara cya Nyala muri muntara ya Darfur buhiriye ku mugoroba wo kuri uyu w'Imana nk'uko amakuru ava mu gisirikare no mu bajejwe amagara y'abantu abivuga. Umuvugizi w'igisirikare cya Sudani General Khalifa Shami yatangaje ko ari sanganye ryatewe n'umunyaga nkuba kandi ko utwigoro two kuzimya uyo muriro turiko turakorwa ariko nta bitigiri by'abahasize ubuzima yatangaje kugatwe kiwe. Amakuru ava mu bajejwe amagara y'abantu avuga ko mu bakomeretse bamwe bamerewe nabi cyane. Abanyagihugu bo muri ako karere bashoboye kuvugana kuri telefoni n'itorokanizo ry'amakuru y'Abafaransa AFP bashikirije ko batewe n'ubwoba ku buryo bamwe bataye ingo zabo barahunga. Abantu 82 b'Abanyanigeria baheruka babakobwa murambabarira muri Nigeria baheruka kurekurwa n'abarwanyi b'umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Kuri wa gatandatu niho bashikirizwa imiryango yabo i Abuja ku murwa mukuru wa Nigeria. Abo bigeme bari mu bandi 276 batwawe bakuwe ku ishuri ryabo ryahitwa Chiboko n'abarwanyi ba Boko Haram mu mwaka w'2014 batanzwe ari uko leta ya Nigeria yemeye nayo kurekura umurwanyi yari yagizwe imbohe. Abategetsi ba Nigeria bavuga ko abo barwanyi banyuruje abo bigeme kugira batere ubwoba abanyagihugu ntibaze bongere kuza baravuga aho binyegeje. Leta z'Ubumwe za Amerika na Arabia Saudite batangaje kuri w'Imana ko bagiye gushyiraho ikigo cyo kurwanya abafasha iterabwoba bakoresheje uburyo bw'amafaranga. Ibyo byavuye mu rugendo perezida wa Leta z'Ubumwe za Amerika Donald Trump yagize i Riyadh aho muri Arabia Saudite. Ibihugu 6 byo mu kigobe cy'Abarabu ari byo Kuwait, Qatar, Bahrain, Omani, Arabia Saudite na Emira Arabini nivyo vyiyemeje gukorera hamwe mu guhanahana makuru y'amashyirahamwe aho uburyo bw'amafaranga imihari y'iterabwoba ya leta ya Kiisilamu na Al-Qaeda nk'uko byashikirijwe n'ubushikiranganji bw'ikigega cya leta hano muri Leta Zunze Amerika. Haruhande iyo mihari izwi ko ikora iterabwoba, ibindi bihugu bizogenzurwa n'ico kigo ni Irani hamwe na leta ya Siria nk'uko iryo tangazo ribandanya ribivuga. Ico kigo kizoba kijejwe kandi no gufatira hamwe ibihano ayo mashirahamwe. Mwamenya kandi ko leta muri Leta Zunze Amerika Departement y'ikigega cya leta ariyo isanzwe ihasha amashirahamwe nk'ayo aha uburyo bw'amafaranga bakora iterabwoba, kandi ibihano biramaze gufatirwa abafasha umuhari wa leta ya Kiisilamu abatalibane hamwe n'umuhari wa Hezbollah. Ku makuru muri Amerika kandi perezida wa Leta Zunze Amerika kuri wa mbere niho yitezwe muri Israeli uzoba bubaye ubwa mbere agendera ico gihugu kuvaho agenewe kurongora Amerika agiye kuganira ku biganiro by'amahoro bimaze igihe kitari gito byaradindiye hagati ya Israeli n'abanyepalestina. Trump ategekanya kubonana n'umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu, arashira kandi urugori rw'amashugwe ku cibutso cy'abahitanywe niho nyabwoko kirahitwa Yad Vashem. Arabonana kandi na perezida Muhammad Abbas wa Palestina azobabaye umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Amerika wa mbere agize urugendo ku ruhome ruri mu burengero rugabura ivyo bihugu bibiri kandi kibanza cera bibiri kandi nikibanza ceranda ku Bayahudi. Mwibuke ko Trump yita ukomeye mu gufundika amasezerano ariko kuva aho agiye ku butegetsi nta kigaragara kiraboneka agiye gukorera Israel.
Urakoze Aloyzi njuti rero hayo namwe makuru avugwa hirya no hino ku isi murumva radijwe rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi no ku rubuga rwa internete kuri www.radioyacuvoa.com. Dukomereza noneho mu burasirazuba bw'Afrika. Inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere k'Afrika y'Uburasirazuba EAC yateranye kuri wa gatandatu yasabye ko ubumwe bw'Uburayi gakuraho ibihano byafatiwe u Burundi. Iyo nama yanemeje ko ibyo bihano bidakuweho akarere ka EAC katazasinya amasezerano y'ubucuruzi n'umugabane w'Uburayi. Intumwa z'u Burundi zibona ko ari insinzi ikomeye. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Dar es Salaam muri Tanzania Pierre Claver niyo nkuru adufitiye iyi nkuru.
Umukuru w'igihugu cy'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni ntaca hirya no hino mu kuvuga ko ubumwe bwa Burayi busaba ikintu n'igihushane cyacu. Kuri we ubumwe bwa Burayi ntibwafatira ibihano Burundi kimwe mu bihugu bigize umuryango wa EAC hama ngo bugaruke bwifuze kugirana amasezerano y'ubudandaji n'ako karere mu gihe ari umunywanyi yahanywe. Ati turafite ikibazo gikomeye kuko Uburaya bwafatiye ibihano u Burundi. Tubirizwa gusinya twamaze gushira ibintu ku murongo umwe. Wumva u Burundi bwose nyagute ayo masezerano kandi bwikoreye umuzigo w'ibihano tutaranabiganira ko. Nzojana n'intumwa i Buraya tubivugane neza. Ariko nidushaka ko Uburayi bufatira ibihano igihugu na kimwe ya cyaya se butatubajije. No kuri inzu yacu ni gwacu. Ntushobora kuza iwanje mu gihe umugenzi wanje hama ngo utangure gukubita bamwe mu bana banje. Na Jean Pombo Magufuli umukuru w'igihugu cha Tanzania yaburarongoye umujyango wa EAC arashigikiye mugenzi we Museveni yahawe kurongora uwo mujyango mu kiringo cy'umwaka. Magufuli ati Uburaya nibyisubira ko bugakuraho ivyo bihano ku Burundi natwe tuzosinya ayo masezerano.
Lakini wakati tunaambiwa kusaini European Union hiyo imeiwekea imbago Burundi.
Ariko muri ico gihe batubwira ngo dusinye ayo masezerano bagaca bafatira ibihano u Burundi hami wabo bagatangura gucanamwo ubwongereza bukikura mu muryango wa Buraya n'ibindi. Nico gituma tutarafata ingingo. Tuzobanza kuvugana neza ariko nabo babanze batahure ko u Burundi ari kimwe mu bihugu bigize EAC. Urumva nibakuraho bijya bihano bizofasha cyane kugira ngo dusinye kuko byoca biba nk'ubushize imbarutso mu muti canke mu mazi kugira ngo bishuhe n'ingoga
kwayo itakti as a catalyst to speed up the chemical reactions
kuno mwa za perezida w'u Burundi akamweme ni kose ica gya cambere cyo mukuru w'igihugu Gaston Sindimwo abona ko ari insinzi ikomeye
kugira rero u Burundi twumvikane n'abakuru b'igihugu yuko u Burundi budashobora gusinya ayo masezerano cyane cyane ko ivyo bihugu vya Buraya vyafashe ibihano igihugu cacu c'u Burundi nitwobonera inyo vyo dufatira igihano igihugu cacu hanyuma uwo muryango dusangiye hanyuma tukagenda kwemera gusinya ayo masezerano twumvikane rero muri nama yuko atagihugu na kimwe kizosiga ikindi twese tuzogira rimwe ari gusinya dusinyira rimwe canke tukabira kuko nta ndagukundira umwana nkakwankankankankira nyina nico gituma rero ivyo twumvikanye uko ibi Burundi ibihugu vya Buraya bidahanaguye ibihano Burundi ufise umukono ntibazo uronka kuko natwe niyo tuhagaraye
twibutse ko ivyo bihugu bibiri vyateye ako kambo bumwe bwa Buraya bifise uruhara rukomeye mu gikorwa c'ubuhuza mu matatu y'Uburundi Yoweri Museveni umukuru w'igihugu c'Uganda niwe muhuza mukuru nayo umwunganizi wiwe Benjamin Mkapa yahuza atwara igihugu ca Tanzania Pierre Claver Niyonkuru i Dar es Salaam muri Tanzania kubwijwe rya Amerika.
Pierre Claver rakoze kuri iyi nkuru tuve i Dar es Salaam muri Tanzania tujye mu Rwanda. Guverinoma yasabye inzego zose zikora ku butabera ko zahagurukira kurengera abana baterwa inda bakiri bato. Ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika mu Rwanda Asumutakabuye.
Mu biganiro byahuje kuri wa gatatu abahagarariye Minisiteri y'Ubutabera, inzego za polisi, izishinzwe amagereza ndetse n'urugaga rw'abavoka, ikibazo cy'uburenganzira bw'abana batewe inda bari munsi y'imyaka 18 nicyo kibanzweho kurusha. Minisiteri y'Ubutabera yari ihagarariwe n'umunyamabanga uhoraho Madame Isabelle Karihangabo.
Uriya mwana afite nawe uburenganzira bwo kumenya uwamuhohoteye akabihanirwa, niba yatewe inda afite uburenganzira bwo kumenya ise w'umwana, akishyuzwa inshingano zo kurera umwana ndetse no kwita no gutanga indishyi z'icyaha yakoreye uwo mwana. Umuntu wese wakoresheje imibonano mpuzabitsina cyangwa se wakoreye ihohotera umwana utarageza ku myaka 18 yaba yabishatse cyangwa se babyumvikanyeho yaba yanamu ari nawe wamushotoye, byose bifatwa nko gusambanya umwana. Uwo ari we wese wabikoze niyo yaba ari umwana asanze yicuruza ku muhanda, icyasabwa ntabwo ari kumushyigikira muri icyo cyaha, icyasabwa ni ukumuvana mu cyaha.
Minisiteri y'uburinganire n'umuryango kuri wa kabiri yari yabwiye komisiyo ishinzwe ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko ko mwaka w'2016 abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 16 na 19 bagera ku 17,500 batewe inda zitateguwe. Iyi minisiteri yatangaje kandi ko gutwara izo nda byaviriyemo aba bakobwa ingaruka zitandukanye harimo no kuva mu ishuri. Mu nama nyunguranabitekerezo yahuje abanyamategeko bunganira abana na Minisiteri y'Ubutabera kuri wa gatatu, umunyamabanga uhoraho muri iyi minisiteri Isabelle Karihangabo yasabye abunganira abana mu manza kwikubita agashyi bagahindura imikorere yabo. Uyu muyobozi yavuze ko hari amakosa amwe agaragara ku bunganira abana mu nkiko, arimo guhatira abana kwemera ibyaha bataburanye, kutabajuririra mu gihe batsinzwe, ananenga polisi kuba hari abana bagifungirwa hamwe n'abantu bakuru. Uhagarariye urugaga rw'abavoka mu Rwanda Metre Kavaruganda Julie avuga ko hari igihe abavoka bahabwa imanza mu buryo butunguranye. Uyu munyamategeko yavuze ko hari ubwo polisi ibahamagara yarangije kubaza umwana cyangwa se bakabwirwa urubanza ari uko umwana yagejejwe imbere y'urukiko. Metre Kavaruganda Julie avuga ko urugaga ayobora rugiye kwita cyane ku bibazo by'abana baterwa inda.
Kuri icyo kibazo cy'abana nuko twajya dutanga ubwo bufasha umwunganizi mu mategeko ugize ayo makuru akaba yafasha uwo mwana nta kiguza mwatsi. Haba harimo amadosiye atandukanye, ni ukuvuga ngo icya mbere ni icyaha cya vyoro. Icyo cyaha kiba kigomba gukurikiranwa mu bushinjacyaha, hagakurikiraho icyaha wenda cyo kumenya ngo niba yatewe inda umwana agomba ugomba kwerekana umubyeyi we nubwo ari n'uwo ngo wakoze icyaha. Haba harimo ikibazo cy'indezo ashobora no gukurikirana ibindi bibazo byo biba biri mboneza mubana byo kumenya ngo ise uwo mwana azitwa nde, uwo mwana ese kazabona indezo, uwo mubyeyi abo babyeyi nubwo baba batabana kubera icyo kibazo cyavutse, ariko umwana waba agomba kubona ikimutunga.
Muri iyi nama bakora ku by'ubutabera bagaragaje ko hari abana bafunganywe n'abantu bakuru ndetse batunga agatoki uburyo abana batwarwa mu modoka bagashyirwa munsi y'intebe. Ibyagaragajwe nko kuhutaza uburenganzira bw'umwana. Uwari uhagarariye polisi CIP Alexis Gasana yahakanye ibyavuzwe, gusa yemeza ko ababa babikora banyuranye cyane n'amahame agenga polisi y'u Rwanda. amategeko y'u Rwanda ateganya ko umwana wese utaruzuza imyaka y'ubukure 18 adashobora kuburanishwa atunganiwe. Bityo leta ifite inshingano mu gufasha umwana wese wajyanywe mu nkiko kubera icyakurikiranyweho ikamugenera umunyamategeko ku buntu. Naho umwana uri munsi y'imyaka 14 ntaryozwa icyaha bibaho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyi nkuru. Tujye noneho mu Burundi. Abayobozi b'intara ya Muyinga bagiye gutangira kubahiriza umugambi wafashwe na leta y'u Burundi ku basore bagiye kurushinga. Muri uwo mugambi ugiye gutangizwa vuba, abayobozi bavuga ko nta musore uzemererwa gusezerana adafite urugo rwizabamo. Cyakora abasore bavuga ko bitoroshye kubera ubukene, naho abayobozi bakavuga ko ubukene buri mu mutwe. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze afite ibisobanuro kuri iyi nkuru.
Umugambi wo gutunganya ingo z'akarorero mu ntara ya Muyinga ni umugambi uraba ibisata byose bigize ubuzima bw'intara. Ijwi rya Amerika ryifuje kumenya uko urugo rw'akarorero rwaba rumeze nk'uko intara ya Muyinga ibyifuza. Niko kwegera Jean Berkimasi Mpabansi, umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Muyinga, araheza araduha insiguro.
Urugo rw'akarorero bwa mbere na mbere ni urugo rwubatse bishyize mu mategeko, ni urugo ruteze kuba ruba ahantu heza, ni ukuvuga ruba mu nzu isakaje n'imiburiburi amategura, ni urugo ruryama ahantu heza, ni ukuvuga rufise uburiri cyangwa igitanda, ariko akamatera naho kuba gatonyi muri ako ari akamatera, ni urugo kandi ruteze kuba ruryama musegetera kugira ngo musegetera wicimi kugira ngo bushobe kwikingira indwara ya malaria. Nurugo muri make bitunganije kuburyo ego barufise byankenerwa kugira ngo haba mu magara y'abantu, haba mu gufungura neza, haba mu mibereho atari urugo rw'amarubi mwinduru, nivyo twifuza ko urugo rwagwameza.
Umwe mu migambi intara ya Muyinga yashize imbere uno mwaka harimo kutarekurira abasore kubaka mu mategeko badafise inzu nziza, uburyamo n'inyambaro nziza. Buramatari w'intara ya Muyinga yashikirije uwo mugambi umukuru w'igihugu kwigenekereza rya gatanu kwezi kwa kabiri uwo mwaka turimo, akaba yari yagendeye iyo ntara ku munsi mukuru w'ubumwe bw'abarundi. Umuhanuzi mukuru wa Buramatari amenyesha ko iyo ngingo iri muri uwo mugambi wo gutunganya ingo z'akarorero. Icyo gihe bamwe mu bageze mu bigero babwiye Ijwi rya Amerika ko itoroshye gushira mu ngiro. Aba nabatwa bo ku mutumba wa Mukoni muri komine ya Muyinga.
Atwebwe banabo nikora aba batwa ndaziuka bo basore byo bintu bitazobakundira. Ntibazobironka kuko babuze nayo bajya babura rasiyo. Rumva rero umuntu yavuze rasiyo y'igihumbi cyangwa cy'atanu ukacuza kumutuma inzu irengeze ibihumbi amajana n'amajana. Aho urumva icyo gikorwa nico bakimubereye kereca ari leta nyine ishiye iza igafasha kubakira abo basore. Ibyo bizoba bibaye imitende.
Mambe byo bintu nyene no tampe bagutera umugore. No. Iyo byo bintu nenge urumbi cyane ikibazo gikaze kwe. Turabura n'ukuntu twoje amari ho kubera inzara ariho.
Abigeme baba twakazi nabo bati guca mu mategeko twoca tuba turavyihojeje.
Umutwa tarongoye sibura tarongo. Ntazo bakirongo azova zorongogwa nkuko nyene bazaguma babona bagoma barongo. Baba mu byatsi nyene. Nane boheza bakagira gute.
Ariko ntazorongora bice mu mategeko.
Bice mu mategeko. Oya, bice mu mategeko nabyo nyene nk'abatazobishogora.
Mpabase Jean Berry Kimasi avuga ko kwitwaza ubukene bidaseguritse kugira umusore ategure gushinga urugo rutunganye.
Kurongora kugira urugo si bintu ushira ugira huti huti. Ngo washimanye n'umukobwa ngo rero muratoranye mugiye kuba ku rugo mubanza kwitegura mbega muzobaho gute. Umuntu afise inguvu avuze ngo arakenye hari icyo mbona uvuga ni ari ikintu ababuze kumbure mu mutwe. Avuze ati reka nihe umugambi yuko bigenda uko naho yo binzu yibi y'ivyumba bibiri birashoboka yuko abishika ko mugihe agize ishaka ko yifuza umugore rero namushikanira ahantu heza. Ariko niwibaze umuntu yarongoye umusarongoye imvura iraguye akaca mwirukanka na munsi y'igitoki cyari munsi y'igiti urumva abahunze yanzu avuga ati narubatse.
Abatwa bamaze kugira ingo barahumurizwa. Muri uwo mugambi wo gutunganya ingo z'akarorero ishyirahamwe Croix Rouge igisata cyaryo cyo mu ntara ya Muyinga gitegekanya guherekeza imiryango iharugwa mu 400 muri uwo mugambi wo gutunganya ingo z'akarorero. Iyo miryango ikazotogwa muri bantu nikora harimo n'abatwa. Imuyinga mu buraruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. amakuru noneho ya sporo n'imikino duhere mu Burundi muri kumwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya
ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igihugu yaraye rirangiye aho mu mpera z'indwi twaraye turangije byari rigeze ku munsi wa 30 ibujumbura ku kibuga citiri umugano wa Rudoviko kwa Gasore habaye inkino zibiri umugwa wa gisirikare muzinga watsinze Atletico Olympique igitsindo kimwe ku busa Lidia Lidike Burundi Sport for Africa igihe cy'isaha 10 utsinda Lelière ibitsindo bitatu kuri kimwe Ingozi Message Ngozi wari uramutse wakira Vitaro wawutsindiye imuhira ibitsindo bibiri kuri kimwe aho Ingozi nyene Ngozi City wanganije na Message Bujumbura ubusa kubundi Imuyinga Olympic Star wasize Inter Star w'Ibujumbura ibitsindo bitatu kuri bibiri Imakamba hoho nta rukino rwabaye kuko umugwa Rusizi wo mu ntara cy'ibitoke utitavye urukino ku kibuga Peace Park Stadium cy'Imakamba aho wateza gukina urukino n'umugwi Eglinaro muri iyo ntara gucyo ucutsindwe impaga Eglinaro w'Imakamba witahukanira amanota 3 muri yigi Flambeau de l'Est watsinze Magara Star ibitsindo bibiri kuri kimwe igitega Musongati utsinda Buja City ibitsindo bibiri kuri kimwe ku munsi wa 30 wihiganwa ari nawo wa nyuma umuguri ya Ridike Burundi Sport for Africa niwe warayo utahukanye ikibanza ca mbere ukazoca utahukanye igikombe cy'uno mwaka uwo muguri ya Ridike Burundi Sport for Africa ufise amanota 68 ubwa kabiri haza Atletico ufise amanota 60 ubwa gatatu hari Vitaro n'amanota 57 ubwa kane hari Aigle Noir n'amanota 55 Musongati ni wa gatanu n'amanota 49 ubwa gatandatu haza Message Ngozi n'amanota 47 ubwa indwi hari Olympic Star n'amanota 37 ubwa umunani ni Buja City n'amanota 37 ubwa icyenda ni Lelière n'amanota 38 ubwa icumi haza Message Bujumbura n'amanota 32 Flambeau de l'Est uza mu kibanza cya 11 n'amanota 32 ubwo 12 ni Interstar n'amanota 32 nyene Ngozi City ni 13 n'amanota 29 Rusizi ni wa 14 n'amanota 28 ubwa 15 haza Magara Star n'amanota 27 umugwi wa nyuma uri mu kibanza cya 16 ni Muzinga ufise 23 imigwi itatu ya nyuma ariyo Rusizi Magara Star hamwe na Muzinga izokina mu mwaka uza mu cicaro cya kabiri Ligue B mu Gifaransa tukivuga umupira w'amaguru ihiganwa ry'umupira w'amaguru ku ruhande rw'abigeme mu cicaro cya mbere ku rwego rw'igihugu cyari rigeze kuri wa gatandatu mu cya kabiri kirangiza mu rukino rwa mbere rwahuje Fofira w'Ingozi hamwe na PVP mu Buyenzi ni Fofira watahukanye insinzi y'ibitsindo bibiri kuri kimwe mu rukino rwa kabiri La Colombe w'Ubujumbura nawe watsinze Ubuntu FC wo mu Kayanza ibitsindo bitatu kuri bibiri imigwi La Colombe FC na Fofira w'Ingozi niyo izokina mu rukino rwa nyuma rurangiza ihiganwa ry'uno mwaka wa 2017 hazoba ari ku igenekerezo ya 27 kuno kwezi kwa gatanu turimwo mu nkino zo kwinonora imitsi naho Ingozi hasozerewe kuri w'Imana ihiganwa ryo kwinonora imitsi rigira rya 29 rihuza amashuri yisumbuye ku rwego rw'igihugu ibikombe bitanu byari byategekanijwe muri iryo higanwa byose byatahukanywe n'abanyeshuri baje bava mu ntara Gitega ibyo bakabikesha abanonotsi bo kuri lise Christ Roi de Gitega abajejwe inkino muri iyo ntara bakavuga ko ari impembo y'inguvu bashira mu gukurikirana abanonotsi babo ibujumbura Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste kuri aya makuru ku yandi makuru ya siporo n'imikino mu Rwanda muri kumwe na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
mu mupira w'amaguru nubwo igikombe cya shampiyona cyamaze kubona nyiracyo kikaba cyaratwawe n'ikipe ya Rayon Sports mu mpera z'icyumweru gishize ishampiyona yarakomeje kwa gatanu ikipe ya Bugesera FC yatsinze Kirehe FC ibitego bibiri kuri kimwe Kirehe ABL FC yanganyije na AS Kigali igitego kimwe kuri kimwe kuri stade ya Kigali i Nyamirambo Etincelles FC yatsinze Marine FC ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade Muganda i Rubavu Amagaju nayo itsinda Musanze FC ibitego bibiri kuri kimwe kuri stade Ubworoherane Musanze ikipe ya Police FC yatsinze Sunrise ibitego bitatu kuri bibiri i Nyagatare ejo ndi kwa gatandatu Espoir FC yanganyije na Kiyovu Sport igitego kimwe kuri kimwe Rusizi Pepinieri FC inganya na Rayon Sport ibitego bibiri kuri bibiri ku Ruyenzi naho Gicumbi FC itsinda Mukura Vitori Sport ibitego bibiri kuri kimwe ku Stade Huye i Butare kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 27 wa shampiyona ikipe ya mbere yamaze no kwegukana igikombe ni Rayon Sport ifite amanota 68 ya kabiri ni APR FC ifite amanota 55 ku mwanya wa gatatu hari Police FC n'amanota 58 ikipe ya kane ni AS Kigali n'amanota 49 ku mwanya wa gatanu turahasanga Bugesera FC ifite amanota 43 ikipe ya gatandatu ni Musanze FC ifite amanota 39, Etincelles FC ni ya karindwi n'amanota 35, ikipe ya munani ni Espoir FC nayo ifite amanota 35, Mukura Victory Sport iza ku mwanya wa 9 n'amanota 32, ikipe ya 10 ni Sunrise ifite amanota 33, Amagaju FC ni ya 11 n'amanota 29, ya 12 ni Kirehe FC ifite amanota 28, ku mwanya wa 13 hari Marine FC n'amanota 26, ikipe ya 14 ni Kiyovu Sport ifite 26, nayo Gicumbi FC ni ya 15 n'amanota 28, ikipe ya 16 ari nayo ya nyuma ni Pepinieri FC ifite amanota 13, ikaba yararangije no kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Tujye mu mukino wo gusiganwa ku maguru, ejo ku cyumweru mu Rwanda habaye marato mpuzamahanga y'amahoro. Icyagaragaye ni uko Abanyakenya bihariye imyanya ya mbere muri marato. Muri kimwe cya kabiri cya marato mu cyiciro cy'abagore, Munyarwandakazi Nyirarukundo Salomeni wo waje ku isonga. Ese impamvu abanyamahanga bakunze kwereka igihandure Abanyarwanda muri rusange ni iyihe? Uyu ni Jean Marie Vianney Myasiro uri mu basiganwe.
Impamvu baba baturusha kwitegura, abanyamahanga baba bariteguye neza kuturusha, kuko urebye nkatwe kwitegura umuntu ari ku giti cye, umukinnyi umwe ari hirya no hino, ntabwo tujya hamwe tuvuye nka ekipe nasiyonali nk'abakinnyi bagerageza nkaba baza muri top 10 badushire hamwe dukora imyitozo nk'igihe cy'amezi atatu, kuko imyiteguro y'iwacu mu Rwanda usanga itandukanye n'iyo hanze. Nk'abanyakenya baragenda bakajya hamwe muri camp bakageza ridoete n'ahandi hose bagakora bikomeye. Twebwe mbese ikibazo gihari gituma badusiga buri gihe, urwego rwacu ruracyari hasi mu myiteguro n'imyitozo yacu. Nta kindi kintu baturusha no kwitegura bidahagije. Magenganga nko kuri half marathon cyangwa peace marathon 2017 federation nta kintu yigeze ivuga ngo irafashe umukinnyi, abakinnyi bitoreje makrebe yabo cyangwa ufite umufasha ku Rwanda no iriya no akaba ari bamwifashiriza. Igihe kintu nasaba federation ku bushobozi yabifite cyangwa se nka ministeri, nuko nko muri iyi marathon yenda ya 2018 badufasha bakadutegura bihagije ku bushobozi bafite, yenda ntago umuntu yabasaba ibya mirenge ku bushobozi igihugu cyacu gifite turabuzi, ariko bakadushira hamwe n'ibara duha nka kampu ya mezi atatu tukitegura tukajya hamwe tugahuza imbaraga no tugakora nka ekipe tugakorana twese hamwe.
Muri risiganwa kandi hagaragayemo abadamu b'abakuru b'ibihugu by'u Rwanda na Kenya, Jeannette Kagame na Margaret Kenyatta mu cyiciro cyiswe Run for Peace. Claude Munyandinda, Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Imyaka ibiri irashize igihugu cya Yemen gisizwe iheruheru n'imirwano hagati y'umutwe w'Abahuti urwanya guverinoma yatowe. Raporo y'umuryango w'abibumbye ivuga ko kuva izi imvururu zatangira mu kwezi kwa gatatu umwaka w'2015 zaguyemo abantu bagera ku 408,000, hakomereka bagera ku 820,000 ndetse abandi bagera kuri 3,000,000 bakurwa mu byabo. Kugeza ubu 17,000,000 by'abatuye Yemen bugarijwe n'inzara ikabije. Izi mvururu zateye ibibazo by'ubukungu mu gihugu hose. Ntibyoroshye kubona ibiribwa, ubuvuzi ndetse n'ibikomoka kuri peteroli, cyane cyane ko na mbere y'izi mvururu Yemen yari ibeshejweho ahanini n'ibintu biva hanze ku kigero cya 90%. Ibi bigashimangira ko kugeza ubu iki gihugu kitashobora kubeshaho abaturage bacyo nta nkunga. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nicyo gihugu kigenera Yemen inkunga nyinshi ku isi. Mu kwezi gushize kwa kane, Amerika yatanze inkunga ingana na $94 million z'amadolari ndetse n'ubufasha bw'ibanze ku batuye Yemen. Kuva mu mwaka wa 2016, inkunga yose Amerika imaze kugenera Yemen ibarugwa muri $546,000,000 z'amadolari. Izi mfashanyo ziganjemo ibiribwa n'amazi zigenerwa imiryango yasizwe iheruheru, hakaniyongeraho ubuvuzi bw'ibanze no kwita ku mirire y'abana. Ibi byongeraho kandi gutanga ubumenyi bw'ibanze mu gukumira indwara ziterwa n'umwanda ndetse no gushakiraho kuba abantu imirwano yavanye mu byabo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakora ibishoboka byose mu kubungabunga ubuzima bw'abasizwe iheruheru n'intambara, hanarebwa uburyo yahoshwa burundu binyuze mu biganiro by'amahoro. Amerika kandi irahamagarira ibindi bihugu kongera umubare w'imfashanyo bigenera Yemen ndetse no kuhageza ibikorwa bijyanye n'ubucuruzi kugira ngo iki gihugu cyongere kwiyubaka.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije. Nshimiye abadufashije ku buhanga bw'ibyuma, wadufashije gushyira hamwe ibiganiro ni Fatuma Karara Arimasi, amakuru mwagejweho na Aloise Bigirimana, kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mu izina ry'abagenzi banjye mbashimiye kuba mwateze amatwi no gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mbifurije kandi amahoro y'Imana. Mugire ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.